iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radishwe rya Amerika ibandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese, muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane muri studio indwi i Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na 22 kuri uno mugoroba, no mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Muratwumva kandi no kuri site yacu internet ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ikaze mwese.
Yashoboye guhembuka, ahembutse niho umunsi mu gatondo yashoboye kwandara arashikira imihana yegereye aho ku mupaka ku ruhande rw'i Burundi.
Uyo ni Alain Tribert Mutabazi, buramatari w'intara ya Kirundo mu Burundi, avuga ku bibazo by'abarundi basubira mu Rwanda kurabayo imiryango yabo. Ni mu kanya gato, mugume ku maradio yanyu. Tubanze duhere mu Rwanda inkuru yerekeye urwego rw'ubushikiriza manza bw'igihugu buvuga ko bwafashe umuntu umwe mu bakekwa kugira uruhara mu rupfu rwa Anselme Mutuyimana, umuvugizi w'umugambwe FDU Inkingi. Umuvugizi wa REB yabwiye radio Ijwi rya Amerika ko ukekwa yafatiwe mu karere ka Rutsiro aho ariko arabarizwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Modeste Mbabazi uvugira urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda yabwiye radio Ijwi rya Amerika ko bafashe umuntu umwe mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba, ubu akaba arimo guhatwa ibibazo kugira ngo bamenyekane urupfu rwa Anselme Mutuyimana. Gusa uyu muvugizi ntigeze atanga umwirondoro w'uwafashwe kuko bikiri mu iperereza. Umuvugizi wa FDU Inkingi ishyaka ritaremerwa mu Rwanda, Madame Ingabire Umuhoza Victoire, atangaza ko aya makuru nawe yamugezeho gusa ko ataramenya amazina y'uwafashwe. Ingabire agasaba ko hakorwa ibishoboka byose Anselme Mutuyimana agahabwa ubutabera.
Ntabwo turamenya uwo muntu uwo ari we. Icyo twifuza twebwe ni uko Anselme ahabwa ubutabera, abamwishe bagafatwa. Yatwawe ku manywa y'ihangu, abantu bose bareba bamutwaye, abaturage barabazi. Ntekereza ko abarimo gukora iperereza bagiye kubaza abo baturage kugira ngo babwire neza abantu bamutwaye, kugira ngo babone aho bahera. Ndiza ariko n'uwo bafashe nibura ari umwe muri abo ngabo bane abaturage babonye, kuko bibaye atari bo akaba ari undi muntu bagiye gufata byaba bibabaje. Kuko icyo dusaba twe ni ubutabera nyabwo, ntabwo ari ubutabera buciye ku ruhande, kuko nibyo byaca umuco wo kudahana, nibyo byaca umuco wo kumva ko abantu umuntu atagomba gufata umuntu ngo amwice gutyo gusa.
Hashize iminsi itanu abavandimwe ba Bwana Anselme Mutuyimana bemeje ko umurambo we bawusanze mu ishyamba rya Gishwati mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba. Uyu nyakwigendera umurambo ukaba waramaze gushyingurwa. Madame Ingabire Umuhoza Victoire avuga ko mu minsi mike azashyiraho abantu bakurikirana urupfu rwa Mutuyimana by'umwihariko kugeza ukuri kumenyekana.
Habarugira yarapfuye apfa ndi muri gereza, abo twari kumwe ntibashobora kubikurikirana uko bikwiriye kuko n'inyuma twamenye ko umuntu bamufunguye. Ubu ndahari n'umuntu wa kabiri upfuye. Ntekereza ko turamutse tubirekeye aho ngaho abantu babigira akamenyero bakumva ko muri FDU bazajya barobamo bakica uko bashaka uko bwije uko bukeye. Ndagira ngo rero rwose abantu bamenye ko ntabwo urupfu rwa Anselme n'umuntu twabonaga hano mu nzu ni nko kunyicira umwana, ni nk'umwana wanjye bishe kuko ari namfataga nk'umwana wanjye angana n'umukobwa wanjye w'ifura. Ntabwo rero umuntu yankora mu nda gutya ngo nyicire umuntu ngo hanyuma yumve ko bihagarara. Niyo mpamvu gisaba ubutabera rwose, bakuru ubutabera nyabutabera. Nibwo ntegereje FDU rero tuzabijyamo. Ndatekereza mu cyumweru gitaha umuntu amaze kuruhuka, amaze kumva ruhutse gatoya, ndumva nzashaka uburyo nahura nabo mu nzego zirimo gukora ibyo bintu tukaganira, umuntu akagerageza kubabwira ibyo afite ibyo yumvishije kugira ngo dufatanye, kandi ndizera ko bazabyemera tugafatanya hakabutabera nyabutabera.
Bwana Anselme Mutuyimana apfuye afite imyaka 30 y'amavuko. Mu mwaka wa 2018 nibwo yaragisohoka muri gereza arangije igihano cy'igifungo cy'imyaka 6 nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kwangisha rubanda ubutegetsi buriho. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kHz 11835.
Radishku ya Amerika Samirani Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abajejwe intwaro n'umutekano mu Kirundo mu gihugu cy'u Burundi berekanye umunyagihugu batoye arembye cyane ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Uramatari w'intara ya Kirundo havuga ko amatohoza yerekana ko uyu murundi ari mu baheruka kwirukanwa yafashwe kwicirwa ku ruhande rw'u Rwanda asubiye kuraba umuryango yasizeyo mu gihe leta y'u Burundi yavuze ko izokora ibishoboka byose kugira amatungo yabakurikiranywe abagaruke ko umutware havuga ko leta imaze gusaba akarere kubifashamo ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinza.
Uwo mugabo asa n'uhumuye aturuka ku mutumba wa muvyuko muri komine ya Busoni yashikanywe ku bitaro bikuru vya Kirundo kuri uyu wa kane ati yegura yahashikanywe na buramatari w'intara ya Kirundo aherekejwe n'umushikiriza manza wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo hamwe n'abajejwe umutekano. Uko yaboneka yagoyagoya amaso yiwe yuzuye amaraso mweze sinaho hari ikimenyetso cahaciye umugozi amatohoza amaze gukorwa n'izo nzego yemeza ko uwo mugabo yafungiwe mu Rwanda aho yariko agerageza kwinjira kuraba umuryango yasizeyo inyuma yo kwirukanwa muri ico gihugu mu mwaka uheze. Arentrivere Mutabazi ni buramatari w'intara ya Kirundo.
Ari muri bamwe b'abarundi baheruka kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda akaba yari yirukanywe asanzwe yubakanye n'umunyarwanda kazi afataniye n'abana yaragerageje gusubira inyuma mu Rwanda yivya yuko iyo shura gushika aho uwo muryango uri kugyanga basubire kubonana nyagize amahirwe yo kubashikira kuko yaciye ahura n'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda baca baramufata yari yagiye tariki 10 z'uko kwezi turimo ngene kwa gatatu mu mwaka wa 2019 aho rero baca baramufata baramfunga.
Uko gufungwa kwamuviriyemwo guhohoterwa nkuko buramatari wa Kirundo abisigura.
Bavuye bamufata bamusohora ngo bamufungiye baramutwara ntiyasubiye kumenya ivyakurikiye neza kuko aramunize bamunigishije umugozi nkuko abivuga ko abasirikare indwi ahandi nakavuga batandatu mu izosi ubona ko umugozi wamwinjiyemo mu mubiri bamuniga biyumvira ngo yapfuye baca bamuterera mu gashamba ku ruhande rw'u Burundi mugabo hejyanye n'igihugu cy'u Rwanda duhana urubibe ariko w'Imana itararekura ntibiramurekura nyene yashoboye guhembuka ahembutse niho umunsi mu gatondo yashoboye kwandara arashikira imihana yegereye aho ku mupaka ku ruhande rw'u Burundi aho yaciye abiganira ibyamubaye ko hanyuma nabo baca babwira abajeje intwaro n'abajeje umutekano baca baramufata baramuhembura.
Mutabazi amenyesha ko nabo bagendanye muri ubwo butabazi bihutiye kumushikiriza abaganga imbere yo kugira ibindi bamubaza birenga kuri ivyo. Abarundi baba bariko bagerageza gusubira mu Rwanda kubonana n'ababo basizeyo mu gihe leta y'u Burundi n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yirongoye yari yemeye kubakomoreza utwabo. Perezida Nkurunziza yari yagendeye abo banyagihugu mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze.
Mure muriteguye rero ibintu byose muvuga yuko babatwaye ari abagore ari abana ari matongo ntacu vuba kuno kwezi gutanguye tuzobarungikira umugwi ukorana mu ntwaro umwe wese avuga ibintu yanyazwe bavyandi ntabwo tuzorera amaboko leta y'u Burundi n'amashyaka mpuzamakungu tuduje tuje hamwe tubereke ati ngiri ibintu abarundi bene wacu banyazwe mudufashe bigaruke maboko yabo.
Buramatari w'intara ya Kirundo ati ivyo leta yemereye abirukanywe yarabikoze naho bitaraja mu ngiro.
Leta turazi ko uheze yasabye akarere ko kofasha bakabwira leta y'u Rwanda kugira ngo abo bene gihugu basubizwe utwabo n'imiryango yatatanye nayo nyine isubizwe mu gateka kayo mere nkadusubiye yo gusaba ahubwo yuko akarere ka Afurika y'ubuseruko kofasha kugira ngo icyo kibazo gishobore gutora umuti bedu saa kona leta yacu kandi baguma bishuza ariko tubashima ko kuri ako kigoro bagize ko gushobora gusabira abo bene gihugu birukanye mu cyagiye gucwanya cy'u Rwanda ko bosubizwa utwabo.
Uburongozi bw'intara ya Kirundo bumenyesha ko butabaye bwa mbere hatorwa umuntu yagiriwe nabi ku mupaka. Buramatari w'iyo ntara atangaza ko hari n'uwundi munyagihugu yatowe ikiziga ciwe cyaramaze kononekara, agasigura ko yagiriwe nabi muri ubwo buryo nyene. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye cyane Jean Bosco kuri iyo nkuru. Igisata kijejwe isuku n'isuku n'isukura mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu gitewe impungenge n'imicafu itabwa mu nzu, ivyo bigatuma haduka indwara zifatiye ku isuku rike, amazi izo nzuzi zisukwamwo akononekara. Ivyo bishikirijwe kuri uyu wa 14 ukwezi kwa gatatu, aho hahimbazwa umunsi wahariwe ibikorwa vyo gukingira inzuzi mu bushikiranganje bw'ibidukikije, aho bihaniza icukurwa ry'umusenyi n'amabuye rikorwa mu nzuzi hadakurikijwe amategeko. Ni nkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana.
Nkuko abarongoye igisata kijejwe isuku n'isukura mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida babimenyesha, inzuzi mu Burundi ziragerameye n'ibikorwa by'abantu bigatuma amazi y'ibiyaga izo nzuzi zisukamwo yononekara. Prosper Muyuku arongoye icyo gisata afatira ku mazi y'ikiyaga Tanganyika gisangiwe n'ibihugu bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Zambia no Burundi. Uyarongoye icyo gisata yemeza ko uruhande rw'u Burundi arigo rucapfuye cyane, ahayongera ko n'izindi nzuzi zibangamiwe.
Nk'ikiyaga cyacu cya Tanganyika kiri mu biyaga byanduye, ari mu biyaga byo mu buraruko bw'igihugu, naho nyine biracafura. Uravye nyine batabikinga inkukura, uravye inzuzi zimwe zimwe zo ngahe Bujumbura nka Mugere no ruzi ruhumana cyane kwera inka barahabagira. Hari rero nabahumanya imyonga kwera bari ku bimbinza habu cyane cyane bagacanga na Mercure canke ya mitindi bakoresha kugira ashobora kuronka inza habu n'undi butare. Ivyo rero byose bimuhumanya amazi. Mu bihugu bine bisangiye Tanganyika, ku ruhande rw'u Burundi cyane cyane Bujumbura niho handuza cyane ikiyaga. Murumva rero turafise ingorane.
Umuhinga yigenga mu gukingira ibidukikije no kugwanya ingaruka ziva kwihindagurika ry'ibihe anegura ingendo yo gusesa imicafu mu mifurege itwara amazi. Bernard Rubarika yemeza ko iyo micafu ariyo yonone inzuzi, agasaba abajeje intwaro kuvira hasi icyo kibazo kugira berekana imicafu itabwa ku neza y'inzuzi n'amagara y'abantu.
Ngai Bujumbura iyo imvura iguye jenama nabonye abantu bihuta gucaje gusesa mu makaniva, bigira basesa mu makaniva bujya hebuja mu Tanganyika bijya mu nzuzi. Ibyo rero ni ibintu nikuri bari bakwiye gushyiramo ingufu bakarabaho imicafu bahita n'ingaruka mbi bizana ku mazi no ku myuka duhema.
Ijwi rya Amerika ryashyize ku ruzi Kanyosha mu manuko bw'igisagara cya Bujumbura, neza na neza kuva ku kiraro kigabura amazone ya Musaga na Kanyosha uciye ku ibarabara rya 12 gushyika ku kiraro kiri ku ibarabara ya Bujumbura Rumonge. Muri urwo ruzi harangwa ibigunguzi by'imicafu. Abakorera hafi eka no muri ugo ruzi bemeza ko iyo micafu babangamiye, bagasaba ko ukoreshwa ingufu kugira itagwa ry'imicafu muri ugo ruzi bihagarare.
Imyanda ni myinshi kandi birashoboka ko tugira ingorane.
Umwanda wose muri twa leta bawutera mu ruzi, niyo mpamvu rero ngo izo ngwara ntizobu. Ariko icyo dusaba yuko nabo bahimiritse bakagira n'ibinogo byo gushyiramo umucafu kugira ngo natwe tubakorera turabe ukuntu twakorera neza.
Aho boshyiramo ingufu atamvu zigiyemo nuko tutagashoboka. Leta itashyiramo ingufu ako kuko twebwe tuba ngahanye ingufu mbuzi wacu. Ngikunda kugira ko nakora abajumba.
Abari mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bemeza ko iyo micafu itera indwara zitandukanye. Prosper Muyuku arongoye igisata kijejwe isuku n'isukura muri ubwo bushikiranganje, akavuga ko iyo micafu itabwa mu nzuzi ari ingorane ku magara y'Abarundi.
Usanga ari indwara zo gucibwa umwo zabonetse, indwara ziva ku guhumana bita intoxication mu gihe nk'uburozi. Hariho n'ivyo bita les réactions inflammatoires, ibintu vy'ubuvyimbe vy'ibihimba vyo mu mubiri ndani usanga vyadutse abantu ntibamenye ico vyavuyeko. Hariho dusanga habonetse izindi ngorane ziciye kutamenya gutandukanya ibinuka n'ibimota kubera organe factif zapfuye. Hari naho usanga haje amakanseri atandukanye ku mubiri. Ivyo vyose rero biri mu bitera ingorane.
Mu bushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi babazwa n'abacukura umusenyi n'amabuye mu nzuzi zitandukanye batisunze amategeko. Ndihugide Rurema aramutse ubwo bushikiranganje, ahamagarira Abarundi bose gukurikirana ibikorwa bikorerwa mu nzuzi mu ntumbero yo kubahiriza amategeko kugira ibidukikije ntibiyahonere.
twama ku rubuga gusigurira bene igihugu ko batokwama bariko barimba umusenyi ko bashase ko arabese ko bigira ingaruka mbi gisagara na cyane cyane mutacarama cukura imicanga cyangwa amabuye mu ruzi biri n'amategeko kandi mu gihe utabikoze wisunze ubuhinga uburi kurashira abene igihugu n'ibidukikije mu ngora
kubera ingorane zitegwa n'ibikorwa by'abantu byo none inzuzi zisuka mu kiyaga cya Tanganyika. Ishirahamwe Regidezo ritanga amazi mu kwezi kwa gatanu 2018 yemeje ko ryahinduye aho ryahora rivoma amazi mu kiyaga cya Tanganyika. Umuyobozi ajejwe iby'amazi muri iryo shirahamwe yemeje ko ikirere Regidezo yahora ikuramo amazi kiyongeye inshuro 20 kuko amazi atangwa mu miryango kugwa ku metero 3,500 mu gihe yahora ava ku metero 1,200. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Raymond Zimana. Handi naho inyuma yaho mu ndwi iheze umugambwe Sahwanya Frodebu mu Burundi utangarije ko wakiriye abanywanyi b'umugambwe Frodebu nyakuri iragijya ndadaye wari wariyonkoye ku mugambwe Sahwanya Frodebu urongoye uyu mugambwe Kefa Nibizi yaciye yihutira guhakana ayo makuru. Pierre Claver Nahimana arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu yari yavuze ko kwakira umugwi w'abanywanyi basubiriye mu ruhongore ariko imenyetso ko gikomeye cerekana ko umugambwe barazwe na nyakwigendera Melchior Ndadaye ugiye gusubiza hamwe. Iyi nkuru ntiyatevye kuko Kefa Nibizi arongoye umugambwe Frode Bunyakuri iragijya Ndadaye yaciye atangaza ko atamunywanyi w'umugambwe wiwe n'umwe yasabye gusubira mu mugambwe Sahwanya Frodebu kandi ko atamugambwe atamugambi nako murantunga ko atamugambi uhari wo gusubiza hamwe n'umugambwe Sahwanya Frodebu. Dutega amatwi aho mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye nabo bayobozi b'imigambwe na Himana Pierre Claver na Kefa Nibizi. Kefa niwe atangura.
Dutwebwe dufatiye ko bavuze ko bakiriwe anagomanda guhakorompereye kuri uyu mushinga amateka n'urubere yaje aserukiye abavuga yuko bavuye umugambwe wacu aja muri Sahwanya Frodebu. Nibyo uyu yari yigeze ko ari umunywanyi w'umugambwe Sahwanya Frodebu nyakuri ari mbere mu bawushinze. Ariko kuva umwaka w'2016 duheje guhindura inzego z'umugambwe twaciye dukura umugambwe wacu mu runani Senahede. Wewe rero araheza ahitamo kuguma mu runani Senarede agenda gukorana no harongoye umugambwe Dr Jean Minani. Mu nyuma tumaze kubona ariko tutari kumwe twaciye tunamusubiriza mu nama mu jambo yo muri komine gihe tarasanzwe avukamwo. Byumvikana yuko izo ari imenyetso bigaragara yuko uyu muntu atarakira umunywanyi wacu. Hanyuma nota akarorero k'abandi babiri avuga yuko bavuye umugambwe wacu binjiye no kuva nko wajabye mwaro n'uwava ikarusi. Aba babiri mwaka w'2017 mu kwezi kwa mbere urwego nyobozi bw'umugambi rwarafashe ingingo yo kubafuta mugambi kubera bari bafise amakosa baca bagenda mu wundi mugambi witwa Ranake baranawuserukira mbere muri izo ntara. Ejo bundi sinzi amakosa bakoze baraheza barabirukana muri uwo mugambi bakura mu burongozi amaca dusubira yo basubijeho ngo baze kwivyegera vy'abahari. Urumva rero nk'abo baciye bagenda muri Sahwanya Frodebu aho kuvuga umugambwe avuyemwo bagenda biyitirira umugambwe Sahwanya Frodebu. Turumva yuko ari amakosa n'uyu ushingamateka n'uruhe urumva ntiyarakiriye umunywanyi wacu.
Ariko hariho abavuga ko umugambwe usubije hamwe n'abahoze hari abanywanyi bawo bose ushobora kugira amahirwe yo kuronka ikibanza ciza amatora atekanijwe mu mwaka w'2022 aho mwebwe muhavuga ko
ikimigambwe hariho ukwinjiza abanywanyi bashobora kuba bavuye mu yindi migambwe canke bashobora kuba bahora ata mugambwe n'umwe barimwo. Ico twebwe twahakanye ni ukuvuga abantu bahora mu mugambwe Sahwanya Frodebu burya harimwe abagiye muri CNDD-FDD hari abagiye muri za Radebu hari abagiye muri za Sangwe Padere hari abaje iwacu. Mugabo ico duba dukeneye ni uko abantu bovugisha ukuri mbwa naho nyine turagatoraga tukavuga duti hageze aho umugambwe wakira abantu baje babesha bakavuga aho bavuye atariho ukakira abantu basanzwe bakaca basinyanira amasezerano bakaca bahamagara amenyeshamakuru bakerekana twaravuze ku masanamu ntibanerekane n'abandi bantu bari bahari usanga berekana nk'abantu babiri canke batatu canke bane. Tuvuga duti uwo mugambwe wakira abantu batatu bane batanu batandatu usinya amasezerano ukaca uzana n'amaradiyo sinzi ko ari izo twokwita inguvu mbwa twebwe iwacu twabonye yuko ahubwo umenga ni kimwe mu bimenyetso by'intege nke kuko baciye bemera ko adosha no mu nzego tukaduti yana hanizo bari bafise gukurumba bari kwa ronda bazishiramwo ariko kandi ko byinjiza abantu nibisanzwe mugabo nibaza ko abantu binjije baraba neza nka umuntu yavuye mwaro ni karusi nagwa mvunira kagohe uyu mugenzanje azafikane hafi kuko ingwane bateye iwacu izoza bateye muri anake ataraze neza no muri fode bazabaziteye
reka tubaze n'umushinga na Pierre Claver Nahimana nawe nyene atubwire ikintu cemeza ko abantu binjiye mugambwe wiwe bari bavuye mugambwe wanyu fode bu nyakuri iragiganda dai
ego menyesha makuru nta murundi atazi yuko ingwara y'amacakubiri yazingamitse igihugu cacu kandi dukereza gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo ngwara y'amacakubiri tuyigwanye ituvemwo n'andi igihugu cacu nawo kizokwishikana ni muri iyo ntumbero rero twebwe mugambwe Sanya Frode budukurikije iragijyanye n'icyubahiro ndadaye murazi urugamba yagwanye kugira ngo abantu basubire hamwe icyo gituma tuvuga tuti umugambwe nyene cyo barundadaye yadusigaranye dusaba ko bishoboka byose kugira ngo abawuhoramwo n'abandi bose biyumvira yuko boje hamwe bakurikiranye iragiranye n'icyo barundadaye bugaruka mugambwe Sanya Frode n'icyo twakoze abashobora kutwumvira nka Honorable Norbert nawe ari kumwe ngira ngo nta wuharira Honorable Norbert ndo kubwa ni muntu azwi cyane gose ari mu bashize umugambwe Sahwanya Frode ari mu bashize umugambwe Sahwanya Frode bari kumwe na nyicubahiro ndadayimiri cyoro uwo vuga rero ngo nkumbure si mu Frode sinzi nyene yo bari kari yumviya nuko atobazi Frode kandi uwo vuga ngo ntiyigeze muri Sahwanya Frode nyakuri noneho nuwuga ubu yavyemereye wenyene yuko ari mu bawushinze nibaza yuko yoba ariko atazi je mu Burundi twewewe twashatse kurondera abo bantu baba muri Sahwanya Frode bunyakuri baba mu yindi migambwe yindi ahandi hose naho batabari mu migambwe abo bantu turiko turabarondera kugira ngo bagaruke mu mugambwe Sahwanya Frode
yego meye tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradio hejwe ya Amerika turi kumwe na Dani Junior muri Veneza
mahoro neza
amahoro muntega Dani Junior
Muntara ya Muramvya
kandi kazina ninde
Manirakiza
duga kwijambo ikibazo cy'imbiro
nagomba kuramutsa abatumire yaba Kesa n'ibindi cyanke Pierre Cave
yego
hanyuma tuyaga no kuri icyo kibazo kumbure n'interano kumbure n'akabazo akabazo kabazo kandi ndakagashira kuri ndakabaza Honorable Pierre Cave nyakuba Honorable kuva umuhisi ndademere cyo ragandaguwe turabonetse neza yuko umugambwe Sahwanya Frode wahavuye abantu bawurimwo bada umengo ntibari ko barakurikiza iragi yabasigaranye aho umuntu yibaza yuko kumbure umuntu yaragize Sahwanya Frode yari ndadaye wenyine kuko aho tumaze kubona indongo zitangura gusimbiranira ko umusasa n'amashaki bavuga ngo bapfuye ngo agatoki ngo bapfuye agatoki ntawe ukuba gizwe minani canke ntu zenya Leon kubyo bapfuye gushika naho nabandagize babayo nako gatoki mwa baba barapfuye rena kubahwa kuko naho tari uburongoye baba bari hasi nako gatoki mubona bapfuye ko bakaraheze nta kuntu mubona yuko umuntu n'izongora nabo bantu kubera bakiri umugambwe bashobora gupfa kandi gatoki kagera kabiri hanyuma icya kabiri naco nagomba gushimikira kuri bano bantu ba binjiye muri Sahwanya Frode yari yavuze ati muri umugambwe Sahwanya Frode iragenda daye ati nta bantu dushobora abantu bataza karanga mutima kandi daye buze muri bajya abantu baje mwakiriye bari kumwe na Honorable Nrobe bose bo baraciye muri Sahwanya Frode cyanki bo bakaranga mutima by'ukuri mwarabonye neza yuko bagafise hanyuma igikurikira ni cya Kefa nereheza kuri Kefa hari akantu yavuze ati ati abantu bose bifuza ko tujyana mu matora bazoza mugabo icisha muri politiki nuko twebwe abanyepolitiki usanga tuvuga tuti yewe ni inkomeye yewe ni inkomeye nirebe nakuboha Kefa nta kuntu ubona ko bikenewe yuko namwebwe bibaye ngombwa mubonye ubundi akomeye mwo mushigikira kuko twese dusanga ivyiyumviro umugabo urashaka kuvuga ati nakaransumba mu bantu canke mu vyiyumviro nakarandusha abantu umuntu akama ariko arabona yuko naka nawe afite icamaze kurusha ibihundi byotuma twubaka igihugu ku bintu byinshi barundi nuko kuvuga ngo nakarakomeye jewe kandi utanije nkomeye kurusha naka bica bituma umwe wese yibako ari hahandi usanga amatora amaze kuba umuntu asanga ari wose rimwe ubusa n'ibice ibice bibiri ubusa n'ibice cumi gucyo ugasanga amajwi agenda arasabagira
murakoze Dani Junior Manirakiza mushi yanahe Pierre Claver Nahimana tugakwijambo ibibazo bibiri mubajijwe
Ego cyane ndashimiye uwo mushinga ntabaje ibyo bibazo kandi ibazo bikomeye cyane gose ariko nshobora gutaka umuco icyambere tuzi twese no mubwira nuko turari twese yuko abantu ntituraba marayika twama dufise ingeso twaremanywe ni imana yaturemye dufise ingeso zo kwikunda zo kugira gute ibyo turabizi ntitwovuga ngo ibyo byarazimanganye turabizi uko no mu gihugu ibyo biriho bituma n'igihugu cyacu kinkumbura kitamera neza nkuko twabishaka aho kageso rero kugupfa ibintu abantu bari ku mugambi umwe ugasanga bariko barapfa ibintu ibyo basangira ibyo bashobora kuronka kubera umugambwe aho kageso ati mbega karazimanganye mbega ntibizosubira sinovuga yuko kazimanganye gose kuko nakubwiye nti turabantu ntidushobora kuvuga ngo turabamarayika ariko icyo nzi cyo nuko abo turi kumwe ubu tugerageza ibishoboka byose kugira ngo mwe n'ibyo bintu bidutandukanya byadutandukanije mu minsi yahera mu myaka yahera tubyigize kure twashizeho uburyo twumvikana uburyo dutegeka kugira ngo tuze turumvikana kuko ibintu bitandukanye abantu usanga ari byinshi ibyo twarabishizeho icya kabiri
yego
mutimbega bari abantu mwazanye murazi neza yuko hari iragijyanda de barizi neza nimba mwarabibonye harimo cyane cyane indongozi zimwe zimwe twari tuzi kandi baratubwiye bati inyuma yacu hari benshi cyane gose kandi bahora babitubwira bene byo twatemera akatubwira bati twe dushaka kwishyura mugambwe sanya Frodebu ariko nakubwiye yuko hari nabarutse vuba bariko barinjira mugambwe sanya Frodebu abo bose kugira ngo utore umuti w'icyo kibazo utegerezwa gutegekanya ibyo nibyo twategekanije muri ma programme d'office mu migambi d'office yuko tuzotangura inyigisho zo kwigisha imigambi ya nyine cyubahiro nda Demetrior muri abo bantu bose bariko baragaruka muri sanya Frodebu
reka duhe ijambo kandi Kefa nibizi nawe nyine yishuye ikibazo cyabajwe na Danny Junior
murakoze nashimiye cyane kino kibazo ko n'ikibazo cyiza numva kirimo n'ubuhinga bwinshi twebwe twamadushikiza yuko twiteguye kugira amatora twenyine mugabo dushobora kwemera undi mugambo wose wifuza kudushyigikira koza ukadushyigikira aca tubaza ati none mwebwe nta wundi mubona ukomeye kubasumba nibaza yuko mushyigikira namwe twebwe gushyikira amasaha tuba turaraba tubona yuko umugambo wacu ushobora gutsinda amatora y'umwaka w'2020 kuburyo tubona umenga nta wundi mugambwe twoza gushyigikira ikindi naco ngahe baramenya nuko si ugupfa gushyigikira umugambwe wose kuko uramanza ukanaraba yuko naho uboneka usa n'ufise inguvu unamanza akaraba yuko bahuje akarangamutima bahuje izimbiro kuko umugambwe ikintu kiwubatse ubwa mbere n'akarangamutima n'ibyiza by'umugambwe ibyo rero twe dufatira ko icyo nagakumenyesha namubwiye yuko ibyerekeye tuzaje mu matora ni ikibazo kizokwigwa n'inzego zibijejwe gushika amasandi ko ndavuga iyo nama ntituraziga ngo tuyihe intumbero kuko numvise mugenzi wanje ngaho abishikiriza nibyumvikana ko atakintu kinini bimushikiriza ko mugabo icyo mba ndashikiriza ubu gusa nuko nzinaje noshobora no gusigura njyana iyo nama tuyigize nuko umugambo uzoshima kuduherekeza nkuko byagenze kuri ekigena ndabimereke maze ko ari imigambi yashinze werekeje umugambi yari yarashinze ntaco buza yuko tubemerera
radishwe cy'America Samiraniro Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda naho duhuraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio 5 i Washington DC mwari kumwe na Ryan Itangishaka tubibutse ko mushobora kumviriza amakuru n'iki kiganiro muheje kumva mu bwinshi bwacu kuri site yacu ya internet ni wezitatu@ radio yacu voa@.com murakoze kongere kandi tubibutse ko no kuri Facebook ariho turi ni Facebook ni VOA radio yacu murakoze